ndabaramukije mbege mwese mwahisemo radio isanganiro ndabahanikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abarimi b'ikawa bo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera barashima ko ariko barahembwa amahera y'ikawa bashoreye ku matunorero atandukanye yo muri iyo komine kuva mu kwezi kwa ntwarane ubu n'umwaka turimo. Abamenyeshamakuru basaba leta y'u Burundi gukemura burundu ikibazo cy'ikena gy'igitoro n'icikagurika ry'umuyagankuba, bashikiriza ko batoroherwa gushika ku rubuga kino gihe canke kandi ntibikunde kubashikiriza amakuru bivuye ku icikagurika ry'umuyaga nkuba n'ubukene bw'igitoro. Udo ni duhano makuru ni mukanya kuri mikro muri kumwe na Ornella Mucho.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze murano makuru. Amenyesha makuru ntiboroherwa gushika ku rubuga kino gihe kindi ngo barakora inkuru ntizihere canke kandi ntibikunde kubashikiriza amakuru bivuye ku icikagurika ry'umuyaga nkuba n'ubukene bw'igitoro. Abagane na radio televiziyo isanganiro kuri uwa mbere basaba ko ibyo bibazo byotorerwa umuti.
Uno musa amenyesha makuru ntitworohewe. Ntitworohewe guhera kuja kurondera makuru, ugiye kugenda kuyarondera n'amaguru, ugashikana watebye. Amasaha ari karakujana kuko dufatiye nk'akarorero amakuru tuyakora saa sita n'iminota 45. Urashobora gushika ngaha saa tanu canke saa sita buri minota mikeya. Ushitse ngaha uricaye nko kuri ya mashine yawe, utanguye gukora iyo nkuru yawe, amatara aracitse rimwe. Aho hahera ubundi mwanya mutoyi amatara asubiye gucika. Reka tuduge gatoyi inkuru dufata urahejeje kuyikora, mbega urayishyira mu cuma gute? Ubwo nk'ubu amatara arashobora kuzima ugasanga ni server cyangwa niyo emeteri, ibyo byuma tuhungikamo ayo makuru bisaba umwanya wo kugira ngo byake hanyuma byakira ayo makuru. Rero ni kibazo bwa mbere cyo kuyikora iyo nkuru yawe, irashobora gusiba kandi ufise ibintu byose byankenewe, ufise imashine wazanye ibyo byose bategereje gukoresha amajwi ndavuga ariko igasiba kubera izo mashine ziguma zirazima kubera uwo muyaga nk'ubugumo ucikagurika. Ha mpande y'ibyo tuvuge yuko n'amakuru ashobora gusiba kandi biramaze kubaho ngaha, cyangwa ugasanga havuze ikirundi, uw'ikirundi avuye mu makuru ngaya amatara aracitse, groupe hajya hasi nta gitoro kirimwo, amakuru arasibye, cyanke twagerageje turakoze ikirundi igifaransa biransi nyine tugikora. Aho naho tutavuze n'inkuru iba yaheze, wahejeje kuyikora ukayirungika mu cyuma, ayo matara gacacika igace yononekara ugasubira gusubiramwo ku ntango.
Ingorane tugira muri uyu mwuga wacu wo kumenyesha amakuru iyo umuyaga nkuba atawuhari ni ingorane zitandukanye, na cyane cyane ko ibyo dukora bisaba umuyaga nkuba. Ni ukuvuga yuko turakoresha amamashine, turakoresha amakonekisyon, donc tugakoresha internet. Murabyumva yuko amatara yacitse na internet ica yikwega cyane. Hama hari igihe ibyo tuba turiko turarondera tuba turiko tubikura kuri internet, amatara rero yacitse, mucamwumva yuko ni ikibazo gikomeye kugira dushobore kuronka ayo makuru mu gihe tuba twizeye yuko ibyo izo nkuru turiko turarondera, izo nkuru tuba dukeneye tuzikura kuri internet. Ico rero aba ari ikibazo gikomeye cyane.
Umuyaga nkuba uracikagurika cyane, singaha muri iwacu gusa, aha mu karere hatuherereye muri quartier uracika. Twebwe rero iyo ucitse ikibazo gihambaye kuko ibikorwa rimwe na rimwe bica bihagarara, internet icicika. Iyo umuyaga nkuba ucitse ku munsi wa kane hatanguye kwegera amasaha yo ku mugoroba, kubera tuba turiko turarangiza ibikorwa twari dukoze indwi yose tugira dusohore ikinyamakuru journal. Muri icyo gihe rero ucusanga ama umuyaga nkuba ucitse, ni kuvuga yuko cya kinyamakuru twara dusohora ku wa gatanu abantu bagashobora gusoma akamenya amakuru twashoboye kutohoza muri iyo ndwi, urumva iryo sango ntibari kibaye. Iyo duciriyemo rero ibara riba riguye kuko nk'abaza gurondera ibinyamakuru mu gatondo baraza bati nibiki vyabaye, tumuyaga nkuba wagoranya aho n'umuntu aba gutelefoni nko ku telefone. Uwo munsi urinduhera ku wa gatanu mu gatondo tuma twishura amatelefone bavuga ati ikinyamakuru kiri hehe nikiraboneka, mwakoze kubiki.
Icyangikewe nuko twokoroherezwa uyu mwega nkubukaboneka nkubaza zategereje nkuko babitwemereye bibuze naho igitoro kaboneka kugira ngo turonke uburyo dushika ku rwanda makuru n'ukumwe tuyatanga tukakiriza abo yateza gushikira.
Icyo umuntu yosaba nuko regide zoshiramwo kumwe bavuga ngo agatege bashiremwo ingufu zikwiye umuyaga nkubushoboye kuboneka, hanyuma leta nayo irondera ayo madevize ivuga yuko rimwe ndari musanga yakenye kugira igitoro kiboneke abantu bashoboye bashobora kuronka makuru abantu bashobora kuyungunganya kumbure ku bandi babafise ubundi buzi bariko barakora
utandukire mu Kayanza bari mibika wa muri komine Kayanza intara ya Butanyerera barashima ko bariko barahembwa amahera y'ikawa bashoroye ku matonorero atandukanye yo muri iyo komine kuva mu kwezi kwa Ntwarane mwaka turimwo bavuga ariko ko ayo mafaranga bayaronkejwe bateba baramaze gufata amadeni y'amahera yunguka kugira barongike abana ku mashure ngo banagombore ifumbire mvaruganda bagasaba ko mu minsi iza buze barahabwa amafaranga y'ikawa kugihe mu bishingo bibiri canke bitatu huko vyahora mu myaka iheze inkuru tubaza Patrick Sengiyumva
Bamwe muri abo barimyi bikawa bo ku mitumba itandukanye ya komine Kayanza intara ya Butanyerera twavuganye tubasanze kwishyira hamwe ryo kuziganya no kugurana na Kopeki ishami ryo mu Kayanza batubwiye yuko bashima kuba ayo mafaranga y'ikawa bashoye yabonetse bariko barayahabwa ngo nubwo bayaronse baramaze gufata amadeni maremare ngo barungike abana ku mashure
tubyakiriye neza amafaranga y'ikawa aje kubera nk'ubu abana bagiye ku ishure tugurishije igitongo cyane se tufashe ingurane zongo kuyaronka bishura caca adufasha kinini
amafaranga abantu nje koko bayashize kwaje kuyaraba gabo rero abana twabajanye ku majuru atadukaye dufise babaduhaye akadeni yunguka tutuza kuriha cabiduza kudufasha burya duhita duhere
yakyaneza ashikiye mu bukene nkubu twamaze kujya mu kugurana amadeni kugira urondere yakaye y'umwana uyironde hakirikare
twese twavyakire neza ariko bakaza barahemba nyene hakirikare kugira turungike abana ku ishuri kanaronka n'umwaba kugi bari myibika wa turaje umugwazo kugira turondere amahera y'ishuri y'abana ama no kugira tugombora amahangiri twarariye amadeni nyene nkuko nyene urumva ko ari uruhombo ku barimye
amahera yabonetse n'ukuza turayatora kwishyura amadeni twari urabona benshi abana baragiye ku mashuri turabura amafaranga yo kugurira amakaye ibikoresho twagiye turatora amadeni none nibayaduhe tuze tubigishyure
basaba ko mu gihe kizokurikira boza barahabwa amafaranga y'ikawa bashoye kare ku gihe mu bishingo bibiri canke bitatu ngo nkuko byari biri kera mu myaka iheze gucyo ngo bashobore kwikenura muri vya nkenegwa mu miryango
dusaba amafaranga ikawa roza twarayaro hakiri ka tukayakoresha ibikorwa dushaka gukora
kera byari bimetse neza ko baduhemba gatatu muhemba wa mbere wa kabiri ni wa gatatu hanyuma akaza gashira ibaza ko no bo biraba bakazobikira nkuko byamye ubwa mbere
bazeze baratugirira nkuko bahora batugirira kera twarashora ikawa bagashe baduhemba ku muhemba wa mbere hama bagasubira bakaduhemba ku muhemba wa kabiri hama bagasubira bakaduhemba ku muhemba gatatu ariko ubu ntivyahabaye
mu murabo bari myibika wo mu Kayanza basaba ko leta yobandanya kuduza amafaranga ibagurira ko ikiro cikawa idatonoye kugeza ngo nimiburi buri ku mafaranga ibihumbi bitanu ngo kubera ko gukorera ico gitegwa njya bukamazi bibatwara uburyo bwinshi cyane mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
mu kwezi kwa gatanu n'umwaka n'amashikiranganje kaba yaremeje integuro y'itegeko iduze igiciro ku kiro cikawa itonoye aho cavuye ku mafaranga 3,388 gishikwa ku mafaranga 2,208 y'amarundi iyo ngingo ikaba yafashwe mu ntumbero yo guha agaciro ibikorwa by'abarimi b'ikawa hamwe no kududa ubutunzi bw'igihugu muri ano makuru tugaruka uko ibiciro by'ikawa byagiye birahinduka kuva mu mwaka w'1969 gushika muri uno mwaka wa 2025 Jean Marie Vianney ngenda kumana
Ikawa ni igiterwa njabukamazi ni kimwe mu biterwa byagiye biritwararikwa cyane mu Burundi bivanye n'uko gifise uruhara ruhambaye mu kwinjiza amafaranga mva makungu mu gihugu icyo giterwa gisanzwe kifitiye akamaro abakirima cyagiye kirahinduka ibiciro ku kiro bivanye n'uko abarimyi babona ko bakwiye gutungwa naco muri iyo ntumbero twashimye kugaruka ku biciro byagiye biribonekeza ku kiro cy'ikawa yaba ikawa itonoye cyangwa idatonoye y'ibitumbwe kuva mu mwaka w'1969 1969 gushika muri uno mwaka w'2025 muri uwo mwaka w'1969 ikawa itonoye gushika mu mwaka w'2013 ikiro kimwe caraduze kiva ku mafaranga 33 gushika ku mafaranga 1,700 ku bijanye n'ikawa y'ibitumbwe igiciro ku murimyi cavuye ku mafaranga 36 mu mwaka w'1991 gishikwa ku mafaranga 415 mu mwaka w'2025 bibiri na cumi na gatandatu na yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda leta yaremeje kuyisubiye kwinjira cyane mu gisata cy'ikawa aho ikigo cya leta odeka cyahawe uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa byose bijyanye n'ikawa ngo hakaba hari mu ntumbero yo kunagura igisata cy'ikawa no guha agaciro umurimyi wacu aho igiciro cy'ikawa y'ibitumbwe ihiye neza cyaduze kuva ku mafaranga amajana atanu na mirongo itanu kijya ku mafaranga amajana indwi nayo ikawa y'ibitumbwe idahiye neza iva ku mafaranga amajana abiri na mirongo irindwi n'atanu ijya ku mafaranga amajana atatu na mirongo itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushyira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri twisunze icyegeranyo cy'inama shikiranganji yakoranye ku igenekerezo rya cumi na gatanu ntwara n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu cyerekana ko igiciro cy'ikawa y'ibitumbwe nziza cyashyizwe ku mafaranga igihumbi n'amajana abiri ku kiro muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu inama shikiranganji yarakoranye ku igenekerezo rya ndwi rusama ishinga ibiciro bishasha ikiro cy'ikawa y'ibitumbwe nziza cyavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana atatu na mirongo umunani kija ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana umunani mu gihe igiciro cy'ikawa y'ibitumbwe idahiye neza cyaduze kiva ku mafaranga amajana atandatu gishyirwa ku mafaranga igihumbi n'amajana ane
yayayaya muntu tumvirije isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri
hano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero runanego mashirahamwe akurikiranira hafi gisata c'indero bafashe bige rubona ko akwiye kubaho mu gukurikirana ishigwa mu ngiro y'intumbero y'ubushikiranganji bw'indero yuko no mwaka w'ishure munyeshure wese azuba afise aho yicara natari mfa no guhora cegera c'urongo y'igorunani asaba begwa n'indero bose kuja hamwe kugira batorere umuti ico kibazo
igihangiro ni cyiza ariko igihangiro cyategerezwa kugira integuro ihanitse hakajaho ibikorwa birikurikira hagacaho ingene rizoshirwa mu ngiro hakajaho abihweza neza ko bishoboka cyane bidashoboka uno munsi baricara hasi kuko none abarishira mu ngiro barakiriye igihangiro ubwo buryo batoye burakwiye barabushikirije neza ababukoresha barababwira ati mutegerezwa kubukoresha kumutegerezwa kubukoresha kuri canke byarabadidaniye ababushi rero nibaza ko ari integuro tabaye neza no kuraba rero aho abana bicara hasi basubire bagira ibisabo bavuga ati byapfuye nizere yuko ubwo buryo butahavuye bwononekara ngo buje gukora ibindi bureke gukora icyo bwagenewe abana bicaye neza mu mashure biratuma by'ukuri bagira ubwenge biratuma bahurumbira n'ishure biratuma umuntu ugira umwitwarariko w'ibyo ariko araronka abene gihugu bose za nyabutatu abo bose begwa n'ikibazo c'indero baba ababyeyi baba abarezi baba leta baje hamwe kandi ntibaje hamwe mu mpera n'imperuka gusa baje hamwe kuva mu nteguro babone ko ikibazo kiriho gikenewe kandi bihweze n'ukuntu kizoja mu ngiro n'abigisha rero bihangane barabe ingene byogenda ntibace bihebura eka n'abana nyene tubatumirire bahurumbire iryo shuri hanyuma abatwara cyane cyane baje hamwe ko turazi neza ko mu gihe habonetse uburyo bagerageze babukoresha icyo bwagenewe hanyuma rero hace hajaho n'umugwi ujejwe gukurikirana amajambo aba yavumerewe n'abategetsi kuko mu gihe atavuze ijambo ntihagire ikirikurikirana bisa n'uko atacyo washizeko bisa n'uko wavugiye mu muyaga
tuyarangirize mu gisata c'amagara y'abantu abarundi ngo barakwiye kwikingira imicafu igizwe n'ibyuma byaba ibikoreshwa mu nzu nk'iziko ya kijambere telefone amasahani n'ibindi biba bitagikora kuko ifise ubumara bubi bushobora konona amagara yabo n'ibindi bidukikije nakamu bategwa n'ishyirahamwe rivugira abaguzi ya buko mu ruganda guhimiriza kuri wa gatandatu nobari inkuru nziza munyamabanga mukuru wa buko asigura ko umurundi umwe yobaharugwa ko igice kirenga gato c'ikiro vy'iyo micafu ku mwaka
twakoreye kuri ibi byuma bikoresha umuyaga nkuba bikoreshwa mu guteka bikoreshwa mu kumesa bikoresha by'amaradio bikoresha mu mabiro by'amatelefone bitagikora mugaba abantu bagumiza hafi yabo twabonye hamwe n'abahinga byuko bitera ingorane ku buzima no kubidukikije ingorane kuko nawe mesi yanabivuze vugitene kiza inama yabereye iyo do janeiro aho nabo nyene bavuga bati amareta amenye kwize ari ingorane kandi afise igirizwa niko no vuga byo kubimenyesha abaguzi kugira ngo babitunge bazi neza ingaruka zavyo mbere banabafashe no kuvyegeranya hamwe no kubisambura kugira ngo nibishobora kubagirira nabi muri bujya bucafu kurajya ama radio bijya bitama cuisinière ivyo ama telefone n'ibindi vyuma byose ikoreshwa harimo ibintu bita mercure n'ibindi bindi babirimwo iyo rero ibyo bintu babitereye hari hose tufatire nko ngahe bujumbura urabisanga no mu kanivo n'ubu ni wagenda utembere urasanga babitaye ivyo navyo amazi arabihitana kana amazi avanga amanuka muri Tanganyika hariya muri Tanganyika naho tuhaze amazi yo kunywa ariko na cyane cyane harimo ibinyabuzima dufungura fatire kufi uwo mukekerero yufashe ugasanga mu byo wariye agimo ya Amerika wewe uje kubaga Amerika ndiboneka ukawufungura ni hahandi bisubira kugira ingaruka wenyene mu mubiri dusanga rero twavuga tuti udakingiye ibidukikije bisubira kugaruka ko ugasanga wafunguye bya bintu bya ronse bwa bucafu hanyuma kugira ingaruka naho twavuga tuti rero mudakingiye ibidukikije mu kwigiza kure no gusambura harimo ubuhinga ubwo bucafu bizobagaruka ko muri ya mafi murya muri bijya bindi zose binyabuzima byariye n'ubwatsi bw'ahantu bataye izo bintu icambere bugira rero no gushiraho amategeko nyezi na yerekeye ubwo bucafu mu nyuma gaca haza ibibanza n'uburyo bwo kubitwara muri byo bibanza uzwi umwe wese amenya hashira ubwo bucafu tugarutse ku muntu naho umuguzi bijya ashira hajya muhira ngo ndigikore telefone agatera ngai iruhande yiwe bateri nabonye n'abazisubiramo gashira hajya menye ko bimuzanira ingaruka igiza kure yawe ivyo vyuma vyashaje
ina hano turangirije amakuru twe twabateguriye ndabashimire mwe mwese mwa yakurikiranye kuri mikom kamwe ari kumwe na Ornella Mucho